tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara. We tagumutana tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara. We tagumutana tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara. Sikia chuma Duserebuke abo banze batubise tubere kuko bimeze. Ah, bareke bagende bajyame banyawe. Abiyumva begere tucungera karere. Dufise amahera tukagira umutima tumira bajama. Uyu munsi naganura wetagumutana wetasana tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara. Wetagumutana tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara. Wetagumutana tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara. Sikia chuma munywa mwigerere none raba byagyoshe na ucugire kubuge bugize. Wabonye shisha
wabonye shisha
tumera mababa
tumera mababa.
Ubonye njabuka
ubonye njabuka
ucura guruka. Ah 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 ah. Wetagumutana tuguma tunywa. Bamwe zikabashika baragaragara.